mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi, tora abamukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Frederic Nkundikije. Nanjye ndabaramukije, ikaze mwese mu biganiro byacu.
Ukuri cyacu yifuza yuko urupfu rwotubera umutahe w'umuryango, ukatubera ishure, tukama tuwufatirako mu guteramira ukwikukira ku Burundi, mu kubahiriza no gutsimbataza demokarasi.
Uyo ni Nestor Bankumukunzi, umushikiranganji yajejwe kumenyesha amakuru igihe cy'ibirori by'iteka byo gushingura umubyeyi wa nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi mu Burundi. Bankumukunzi yavuze ko umuryango wa Ndadaye ukwiye kubera ishure rya demokarasi abarundi bose.
Urukiko rukuru rwa Kenya kuri uyu wa kane rwategetse guverinoma kureka sitasiyo eshatu nini za televiziyo zikongera gutangaza zari zahagaritswe zigerageje kwerekana amafoto yo kurahira k'umuyobozi utavuganwe n'umutegetsi Raila Odinga nka perezida w'abaturage.
Umuvugizi wa leta iharanira demokarasi ya Kongo yatangaje ko perezida Kabila azogena umutegetsi azomusubirira imbere mu kwezi kw'indwi.
Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wa Amerika avuga ko mu gihe hari umwuka mubi ku rwego ruhanitse hagati y'ibihugu byombi na Korea ya Ruguru bitari hafi guhangana mu bijyanye n'igisirikare.
Ibiro HCR vyitaho impunzi ku isi vyateye akamu gasaba ifashanyo y'abanyagihugu muri Nigeria bagiramiwe n'ibitero vy'umurwi Boko Haram. Izi nkuru zose hamwe n'izindi nkuru twateguriye turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ntiyagire aho muja. Amakuru tuyatangurire ku mugabane wa Afrika, aho umuvugizi wa leta ya Kongo iharanira demokarasi yatangaje ko perezida Joseph Kabila afise umugambi wo kubahiriza ibiriza shingiro akanasubiza ubutegetsi inyuma yaho atekanijwe mu kwezi kwa 12. Mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika, Lambert Mende yavuze ko naho amatora yatebejwe, leta ya Kongo iriko irasozera igikorwa cyo kwandika abazotora mu ntara za kure z'igihugu, kandi ngo ibintu biriko bigenda neza ku buryo amatora azoba nk'uko byatekanijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora. Mende yongeye avuga ko perezida Kabila atamugamba afise wo gusubira kwitoza, kandi ko mu kwezi kw'indwi azotangaza umutegetsi azoba yahisemwo azohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'abandi banyapolitika. Nk'uko ibwirizwa shingiro ry'igihugu cya Kongo ribivuga, umukuru w'igihugu ntashobora gusubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu ikurikiranya. Perezida Joseph Kabila yafashe ubutegetsi mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2021, iminsi mike nyuma yaho se wiwe Laurent Kabila agandaguriwe. Yatowe kuba perezida mu mwaka w'2026, yongera asubira gutorwa ubwa kabiri mu mwaka w'2011. Yamara yaranse kuva ku butegetsi igihe kiringo ciwe cari kirangiye mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2016. Amatora yo guhitamwo umutegetsi yamusubirira yagumye igizwe inyuma, maze bituma abanyapolitiki batavuga rumwe nawe bamuriga ko ariko aratibesha amatora kuko adashaka kuva ku butegetsi, ibirego yagumye ahakana. Mu biganiro vyahagarikiwe na Bihebeye Imana, harabonetse amasezerano hagati ya Kabila hamwe n'abanyapolitiki batavuga rumwe nawe. Yavuga ko perezida Kabila yari kuva ku butegetsi mu mpera z'umwaka uheze kugira ngo hace haba amatora mu ntango z'uyu mwaka w'2018. Yamara Kabila ntiyubahirije amasezerano, maze amatora acayungururizwa mu mpera z'umwaka w'2018.
Tuve muri Kongo tugiye muri Kenya, aho urukiko rukuru kuri uyu wa kane rwategetse guverinoma kureka sitasiyo eshatu nini za televiziyo mu gihugu zikongera gutangaza. Ni nyuma y'uko zihagaritswe zigerageje kwerekana amafoto yo kurahira k'umuyobozi utavuganwe n'ubutegetsi Raila Odinga nka perezida w'abaturage. Uwo muhango witabiriwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi bashyigikiye Odinga mu murwa mukuru Nairobi. Bamaganaga insinzi ya Uhuru Kenyatta mu matora ya perezida umwaka ushize. Ayo matora Odinga yavuze ko yibwemo amajwi. Guverinoma yasubije kwa kabiri nyuma y'uko Odinga arahiye, itangaza ko muvoma itavuganwe n'ubutegetsi ari umuryango w'abagizi ba nabi, kandi yanategetse sitasiyo za televiziyo guhagarika akazi. Kuri uyu wa kane, umucamanza w'urukiko rukuru rwa Kenya Chacha Mwita yategetse guverinoma kureka televiziyo za rubanda zikongera gukora. Yanategetse guverinoma kutivanga mu bikorwa by'izo televiziyo kuzageza igihe impaka ku ifungwa ryazo zumvikanyweho mu rukiko. Odinga yabwiye abanyamakuru ko demokarasi muri Kenya yugarijwe bikomeye. Yanavuze kandi ko ishyaka riri ku butegetsi ririmo abo yise abarwayi.
Muri kamera bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijeje kwitaho impunzi HCR biko biratera kamu gasaba amadolari miliyoni 175 azokoreshwa mu gufasha abanyagihugu bibagiwe bawomowe n'umurwi Boko Haram ukora ibitero by'iterabwoba mu gihugu ca Nigeria. Uyu murwi Boko Haram watanguye ibitero mu mwaka wa 2009 mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Nigeria, waratumye kandi abanyagihugu barenga imiliyoni 2 bataye ingo zabo bahungira mu gihugu hagati. Uyu murwi waratumye kandi abanyagihugu 200,000 bahungira mu bihugu bibanyi vya Nigeria birimo Niger, Chad na Cameroun kuva mu mwaka wa 2013. Abasirikare b'igihugu ca Nigeria baramaze kwigarurira nyinshi mu ntara zari zigaruriwe n'umurwi Boko Haram. Yamara naho amakuru yerekeye amabi akorwa n'uyu murwi atavugwa cyane muri iyi minsi, umuvugizi w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu Baba Baloche yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko ibitero by'umurwi Boko Haram bibandanya komura abanyagihugu bigatuma ubuzima bwabo bugeramirwa. Ibiro HCR bijeje kwitaho impunzi bivuga ko impunzi z'abanyanigeria zibandanya guhunga mu ntara za kure z'igihugu zikenye aho zari zisanzwe zibayeho nabi. Akamo ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi biriko biratera gasaba imfashanyo yihutirwa irimwo ifungurwa, uburaro, imiti, amazi hamwe n'uburyo bwo gufasha abana kuja mu ishuri. Ivyo biro bivuga ko impunzi z'abanyanigeria zigaramiwe n'umutekano muke uvuye ku bitero byo mu rwi Boko Haram zirenga 200,000 hamwe n'imiryango y'abanyanigeria 75,000 ihaye indaro izo mpunzi.
Tuve ku mugabane wa Afrika tunyarukire gato ku mugabane wa Aziya. Umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa Amerika avuga ko mu gihe hari umwuka mubi ku rwego ruhanitse hagati ya Amerika na Korea Ruguru, ibihugu byombi bitari hafi guhangana mu bijyanye n'igisirikare. Joseph Yun, intumwa idasanzwe ya Amerika, yavuganye n'abanyamakuru i Tokyo kuri uyu wa kane mu nama yahuje abigisha n'impuguke ku birebana na Korea ya Ruguru. Iyo nama yakiriwe n'ikigo gishinzwe ubushakashatsi cy'Ubuyapani. Yun yavuze ko ingamba za Amerika kuri Korea ya Ruguru zikomeje gushyira igitsure kuri icyo gihugu, ari nako imiryango y'ibiganiro ikomeza kuba ifunguye. Intego ni ugukuraho umwuka mubi binyuze mu nzira y'amahoro. Intumwa ya Amerika Joseph Yun avuze ko ibyo mu gihe yavuze ibyo mu gihe Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo bikomeje ibiganiro ku byerekeye imikino Olympique yo mu gihe cy'ubukonje i Pyeongchang muri Korea y'Epfo. Icumi mu bagize itsinda ry'abakinnyi ba Korea ya Ruguru bageze muri Korea y'Epfo uyu munsi kuwa kane. Bahasanze izindi ntumwa mu mudugudu w'abakinnyi wa Gangneung. Iyo kipe irimo abakobwa 12 bakina umukino witwa hockey, bagiye kwifatanya na bagenzi babo ba Korea y'Epfo kugira ngo bitoreze hamwe nk'ikipe imwe.
Muri kamera bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntavuga rumwe n'ibiro by'inyamiramabi FBI hamwe n'ubushikiranganji bwiwe bujejwe ubutungane ku vyerekeye ingingo yo gushira abona inzandiko zirega abatetsi muri ivyo biro ko bama barondeye kwiyekaho ko amakosa kuri Perezida Trump. Izo nzandiko ziswe Nunes Memo zitiriwe umushikiramateka mu Republika yazigiranije mu ndwi ziheze ngo zirimwo amakuru idonido yerekeye ukuntu ubushikiranganji bujejwe ubutungane bwakoze ibishotse vyose kugira ngo buronke uburenganzira buhawe na sentare nkuru y'igihugu bwo kumviriza no gukurikirana mu mpisho ibikorwa vyose vya Trump mu gihe cyo kwiyamamaza imbere y'amatora mu mwaka wa 2016. Ubwo burenganzira bwari bwerekeye cyane cyane kumviriza ibiganiro abatetsi bari bajejwe ibikorwa byo kwiyamamaza vya Trump bagiranye n'Abarusiya bariko bakorera Leta y'Uburusiya. Perezida Trump avuga ko ashaka kwizo nzandiko zije habona bitekanije rero ko presidency ya Amerika ishirahabona izo zandiko uyu munsi kwa kane. Yamara ibiro by'inyamirama bi FBI birongowe na Christopher Wray yagenwe na President Trump byatangaje ko bitewe amakenga n'umugambi wo gushirahabona izo zandiko. Mu nama umushinjantahe Wray hamwe n'icegera cy'umutegetsi yarongoye ubutungane muri Leta Zunze Amerika Rod Rosenstein bagize n'umutegetsi yajejwe abakozi muri presidency ya Amerika John Kelly abategetsi bose baramuteye akamo gasaba ko presidency ya Amerika idashirahabona izo nzandiko.
Ayo namwe mu makuru havugwa na radijwi rya Amerika, havugwa amakuru avugwa ku isi, mugejejweho rero na Frederic Nkundikije na Eugenia Mukankusi, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu aerobase@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www. Akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Amakuru mu ntara yatanguye ku Burundi kuri uyu wa kane niho hashingurwa na iteka umubyeyi w'incungu ya demokrasi perezida Milton Ndadaye mu gihugu cy'u Burundi. Mufasoni Therese Bandushubwenge yafubwe mu rugo iwe ku mutumba Murama komine Nyabihinga mu ntara ya Mwaro. Bashikirije amajambo bose basaba ko Barundi bufatira akarorero kuri uyu muvyeyi bakagira umutima wo guheberanira no kunywanisha Abarundi. Raymond Imana yarishikiye muri komine Nyabihanga ku bwijwi ya Amerika.
Indirimbo z'Imana nizo zumvikana mu bibanza bitandukanye amubyeyi w'incungu ya demokarasi yacanywe imbere y'uko ashingurwa na iteka kurugiwe ku mutumba Murama komine Nyabihanga intara ni Mwaro. Wahereje inkuka ya misa y'ugusabira Therese Bandushubwenge yemeje ko yibukira uyo mubyeyi wa president Ndadaye ku mutima w'uguharira abamugiriye nabi.
Umuconzo kwama nibukira ko uyu mubyeyi tuba turaherekeza yarambuye yuko yarekuriye cyane abamuhekuye bakamwikira umwana kandi yuko yipfuza rwose yuko nabo bogire kwihigongwe mugahagira ati nuko mugabatashikiriye ngo basabe kigongwe ariko narabarekuriye.
Patiri Juvenal Nkengu Burundi akaba ari navyo yashikirije mu ijambo yatumwe n'umwepiskopi akukira nayo kugumushikira nganje Nestori Bankumukunzi yaserukiye Leta y'u Burundi yashimye indero yatanzwe n'uyo mubyeyi.
Icubahiro rero umukuru w'igihugu cacu arashimira cyane umuryango ku ndero nziza wahaye abana Imana yahaye na cyane cyane ku ndero yahaye nyakwigira nyine cyubaye president Melchior Ndadaye kugezaho yemera kwitanga akigura igihugu akitangira abanyagihugu mu ntumbero yuko abajana mu nzira nziza ya demokrasi akaba mbere yanabizize. Ibyo rero Leta y'u Burundi n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu n'igihugu cyose bakaba batazokwigera bavyibagira.
Uya mushikiranganzi ajeje kumenyesha makuru yavuze ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yivuza ko uyo muryango ubera Abarundi ishure ya demokrasi.
Umukuru w'igihugu cyacu yifuza yuko urupfu rwotubera umutahe ukatubera umutahe nk'abakunzi ba demokrasi, uwo muryango ukatubera ishure maze na ntaryo tukama tuwufatirako mu guteramira ukwikukira ku Burundi mu kubahiriza no gusimbataza demokrasi umubano mwiza mu bantu mu miryango eka mbere no mu gihugu cyose.
Uwavugiye uwo muryango yagarutse ku mutima w'urukundo uyu mubyeyi yerekanye n'ingingo yashira imbere yo guharira abandi. Ijwi rya Amerika ryegereye bamwe mu bafashije president Melchior Ndadaye kurondera demokrasi bari baje gusezera uyu mubyeyi. Leonce Ngendakumana icegera cy'urongoye Sabanya Frodebu afatira ku mutima w'impuhwe w'uyo mubyeyi agasaba kubwo butumwa goshikira abarongoye igihugu
uwo mutima ubu mutima warundi bose na cyane cyane mbere ku mukuru w'igihugu abamuserukiye bamushikirize ayo majambo yashikirizwe na cyane cyane ibyo jambo yuko dutegerezwa kugira umutima w'impuwe w'ikigongwe nako batugiriye nabi kugira abarundi twese dushobore gusubiza hamwe twubake igihugu nkuko abo twasezeye nabo twari tusezeye uno munsi babiduhanuye babyipfuje icyo rero ni kintu gihambaye cyane kandi natwe tuzigisha mubo tubana mubo dusirukiye mu turongoye cyangwa mu bagenzi mu nshuti n'abagenzi kugira ntagire umuntu azogumana inzira y'akazikira
Therese bandusha ubwenge akaba cyenge yavize imyaka 82 yitavye imana kwa 27 ukwezi kwa mbere biturutse ku ndwara ibirori byo kumushingura n'iteka bikaba byatangujwe n'umukuru w'igihugu aho yamusezerera ku bitaro by'abasirikare mu gisagara cha Bujumbura uyo muvyeyi w'incungu ya demokarasi akaba yavyaye abana 10 asize abuzukuru 26 n'abuzukuruza batandatu ku mutumba Murama komine Nyabihanga intara ya Mwaro Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Remo tugushimire kuri iyi nkuru tuve mu Burundi tujye mu Rwanda kuri uyu wa kane tariki ya mbere ukwezi kwa kabiri ni umunsi ngaruka mwaka u Rwanda rwibukaho intwari mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri mu Rwanda yakurikiranye uyu muhango
Ahani ku gicumbi cy'intwari Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ahabereye umuhango ku rwego rw'igihugu kwizihiza umunsi w'intwari n'umuhango witabiriwe n'abategetsi bakomeye barangajwe imbere n'umukuru w'igihugu Paul Kagame n'umuhango waranzwe no gushyira indabyo kushyingwa bagizwe intwari z'u Rwanda ni ku nshuro 24 u Rwanda rwizihiza uyu munsi ntambwirwa ruhame zavugiwe ahashyingwa bagizwe intwari uretse gushyira indabyo ku gicumbi cy'intwari byakozwe na Perezida Kagame n'ukuriye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'umuhango wamaze iminota igera muri 7 uhita uhumuza muri uyu muhango watambukaga kuri televiziyo na radio by'igihugu Bwana Deo Nkusu umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta byishimwe yatangaje ko kuri iyi nshuro ubutumwa ku butwari bureba cyane urubyiruko bararusaba kubakira kubiriho
turabwira cyane cyane urubyiruko kuko ubutwari bwo bwubatse igihugu nibwo bukirinda nibwo bucyubaka bukagiteza imbere turabwira rero cyane cyane urubyiruko ngo rurinde ibyagezweho rwubakire kubiriho turebe imbere twubake n'ejo heza habanyarwanda twese
Bwana Deo Nkusu arashimangira impamvu hibanzwe kuruta ku rubyiruko
burya y'abantu bubaka bubaka bashaka ibintu bizarama ibintu bijya imbere ibintu bizafasha n'abazavuka nyuma y'abariho uyu munsi rero turavuga urubyiruko kuko urubyiruko n'u Rwanda rwa none n'u Rwanda rw'ejo nubwo ngo mu bikorwa dukora uyu munsi bafitemo uruhare rukomeye ariko no mu gihe kizaza bazabigiramo uruhare rukomeye ibyo dukora byose rero ibyo tubaka byose tugomba kuba dutekereza kure bikaba by'igihe kirekire n'ibi bya none gusa cyangwa ejo hafi gusa no gutekereza kure tugomba rero kurera tugomba kwigisha tugomba guha ubushobozi abakiri bato kugira ngo bazakomereze aho bakuru babo bari bagejeje
Ku munsi nk'uyu kandi urwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta byishimwe rusanga igikuru ari ukuzirikana gukunda igihugu
ngira ngo ikintu gikuru twakura muri uyu munsi twakwigisha abakiri bato ni umuco wo gukunda igihugu ni umuco wo kwitangira igihugu ni umuco wo kugira ishyaka ni umuco wo kugira umurimo unoze umurimo wose ukoze aho werekeje amaboko ukaherekeza ubwenge ukaherekeza n'umutima ukakora utekereza umusaruro utekereza ibyagirira akamaro abanyarwanda twese ndetse abatuye isi twese duhereye ku banyarwanda n'abanyafurika umva rero ni za ndangagaciro zose zingira akamaro dusanga mu muco w'abanyarwanda twifuza yuko abantu bose bagira izabo zikabafasha aho batuye aho bakora zikanabafasha mu mibereho ya buri munsi kugira ngo turusheho kujya imbere
mu byiciro bitatu by'intwari zibukwa kugeza ubu mu Rwanda hari ikiciro cy'imanzi kigaragaramo General Major Fred Gisa Rwigema azwiho ko yatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda ku ikubitiro banahasize ubuzima harimo umusirikare utazwi mu kiciro cy'imena habarizwa mu mwami Mutara III Rudahigwa yibukirwa ku bikorwa byo kurwanya ivangura rishingiye ku moko ryari ryimitswe n'abakoroni harimo kandi agatu wiringiye imana wari ministri w'intebe ku butegetsi bwa president Juvenal Habyarimana Rwagasana Michel Félicité Niyitegeka n'abana b'inyange banze kwitandukanya bishingiye ku moko mu ntambara y'abacengezi mu 1997 mu kiciro cy'ingenzi kugeza na magingo ya nta muntu ugaragaramo ubutegetsi buvuga ko gikomeje ubushakashatsi bwo kureba bashyirwa muri iki cyiciro. Uyu munsi wo kuzirikana intwari wanabaye ku rwego rw'umudugudu, dukomeza ubutwari twubaka u Rwanda twifuza, niyo nsanganyamatsiko kuri inshuro. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Shimire Eric bagira ubusa kuri iyo nkuru. Turacyavuga rero, turacyari mu Rwanda tukivuga amakuru yerekeye intwari. Edouard Sebushumba wahoze ari burugumestri wa Giti mu cyahoze ari prefetura ya Byumba arasabirwa n'abaturage yayoboraga mu mwaka 1994 ko yashyirwa mu ntwari z'igihugu kuko yakumiriye genocide muri komine yabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Asumta Kaboyi abagezeho inkuru irambuye.
Bwana Sebushumba Edouard ni umugabo wamenyekanye cyane mu Rwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Yahoze ari burugumestri wa komine Giti mu cyahoze ari prefekitura ya Byumba. Bivugwa ko iyo komine ariyo yonyine mu Rwanda itarakorewemo genocide mu gihugu cyose. Uyu mugabo yahawe ishimwe nyuma ya genocide na perezida wariho icyo gihe Pasteur Bizimungu, ashimirwa uruhare yagize rwo kuba atarigeze ashishikariza abaturage yayoboraga kwica abagenzi babo bahigwaga. Muri iki gihe u Rwanda hazirikanwa umunsi wo kwibuka intwari z'igihugu, abaturage bo mu murenge wa Giti bongeye gusaba leta ko uwo mugabo wahoze ari burugumestri wabo yashyirwa ku rutonde rw'intwari z'igihugu akajya ahora ashimirwa ibyiza yabakoreye genocide ntigeri iwabo.
Burugumestri Sebushumba tujya tubivuga, bavuga bati kugira ngo igihugu cyose abantu bamarane hasigara kakarwa konyine, kandi burya genocide itegurwa n'ubuyobozi. Ubwo rero hagatongaho nta sensibilisation yashyize mu baturage ngo abantu bazamarane. Ni igikorwa cyiza yakoreye igihugu.
Uyu mugabo Sebushumba amashyaka atangiye hari za MLND na MDR. Hari umuministre wavukaga inahanga witwaga Rucogoza Foster. Sebushumba yakoraga muri Minipresec icyo gihe. Baramubwiye bati rirushaho. Reba ahantu ubuzima bw'abantu buganisha. Buganisha we kwishyira muri bere y'abantu bashaka koreka igihugu. Baje kumugira burugumestre. Noneho agendera kuri ayo matwara. Sebushumba yitwara neza pe. Vraiment twari tubanye neza. Inaha twari bazima.
Oya, burya nyine nibyo yakubwiye hari icyo bita sensibilisation mu bantu. Nta yageze iboneka mu baturage Sebushumba babimukozaga katu. Oya, ntabwo abaturage banyiye kubaryanisha. Nubwo intera mwiza gatete zafashe ya mbere ziraza bati muri Giti banze gukora, reka tujye kuhikorera. Umusaza wari konseye wa Kasangi witwa Gatoyire ahita mumutumaho aramubwira ati intera mwiza gatete zanteye. Hese amanukana n'abajandarume yari ufite kuri komini n'abapolisi bose bahita bagenda bazisubizayo.
Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu Pierre Damien Habumuremyi yabwira Ijwi rya Amerika ko mu gihe hari umuntu abaturage basabira kwinjizwa ku rutonde rw'intwari, abaturage aribo bafata iya mbere bakandikira urwego ayobora basabira uwo bahisemo ko yashyirwa mu ntwari z'igihugu.
Kugira ngo tugire abakandida bashobora kugira intwari nangwa bashobora guhabwa impeta nangwa imidari, tubibwirwa abaturage baratwandikira, ariko natwe dushobora kubikora tubyibwirije. Noneho tugakora ubushakashatsi, n'ubushakashatsi burangiye urwego rw'intwari rutanga proposal muri guverinoma, noneho guverinoma akaba arizafata umwanzuro.
Hanyuma se kuva intwari dusanzwe tuzi ziriya ziri mu byiciro bitatu zashyirwaho ndetse n'amazina agatangazwa, nta bandi bantu nabake mwarimo akora ubushakashatsi ngo mubasohore?
Ubushakashatsi bwarakozwe, ariko nibyo mubwiye ngo iyo ubushakashatsi burangiye ishyikirizwa guverinoma, noneho guverinoma tugategereza ko ifata umwanzuro. Ntabwo icyangombwa ari umubare mwinshi w'intwari. N'ibindi bihugu byose nta gihugu gifite intwari 40, 50, 60, 60. Icyangombwa niyo wagira intwari imwe ariko ibi birakoze bikaba bishobora kubera abandi urugero, ariko ahubwo imidari n'impeta abazihabwa bo bashobora kuba benshi. Tuvuge nk'ubu wavuga burugumestri wa Giti, wari burugumestri wa Giti guhabwa umudari nabwo nkwiye guhabwa impeta, nabyo ni ibintu bikomeye, nabyo birashoboka.
Waba mwakoreye ubushakashatsi bazashyirwa mu bihe byiciro, ni mu mpeta cyangwa ni mu ntwari?
Iyo ni ibanga rya ntabwo iyo turangije kubikora dushyikiriza guverinoma, iyo bitari byasohoka ntabwo biba bikiri ibanga ry'akazi.
N'umubare w'abo bantu nabo uracyari ibanga?
Oya, umubare tumaze gukoraho ubushakashatsi bageze nko kuri 70.
Mu Rwanda habarirwa ibyiciro bitatu by'intwari. Icyiciro cya mbere cy'intwari z'imanzi hagaragaramo General Major Fred Gisa Rwigema n'umusirikare utazwi. Mu cyiciro cya kabiri harimo intwari zo mu cyiciro cy'Imena, habonekamo Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Rwagasana Michel, Uwiringiyimana Agatha, Niyitegeka Felicite ndetse n'abanyeshuri b'Inyange kugeza ubu ariko mu cyiciro cy'ingenzi nta ntwari zari zashyirwamo aho ngo hagikorwa ubushakashatsi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Icegeranyo c'ishirahamwe rihanira agateka kazi na muntu wa PDH casohotse ije ku munsi wa gatatu kivuga ko mu mwaka wa 2017 agateka kazi na muntu mu Burundi kabandanije guhonyangwa. Umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi Martin Nivyabandi ariyamiriza ico cegeranyo. Ni mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu ca Kenya.
Icyo cyegeranyo cyemeza ko umutekano mu mwaka w'2017 wakomeje guhungabana mu bice bitandukanye by'igihugu nk'uko byari mu myaka ibiri heze. Ishyirahamwe PDH ritanga uturorero tw'ibitero by'amagrenade mu bunywero no mu mihana hamwe n'izakozwe n'utugwi twitwaje ibigwanisho ku mabarabara. Igisagara cya Bujumbura ni cyo cyegeranyo kivuga ko cishwemo abantu benshi bashika kuri 65 kigakurikirwa n'intara ya Cibitoke harurwamo 54 hanyuma hakaza intara ya Bujumbura ivugwamo 40. Intara za Mwaro, Makamba na Rumonge nizo zivugwamo abantu bake bishwe aho imwe imwe yose harurwamo 15. Iruhande yaba bishwe PDH gura ko abantu 222 bahohotewe barwezwe igufa nayo abagera ku 53 baburwa irengero mu gihe abarenga 2000 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya icyo leta ishikiriza kuri kicegeranyo maze ryakura Martin Ivyabandi umushikiranganji w'agateka kazi na muntu.
Nta gihugu na kimwe cyo twovuga yuko ari paradigo abantu barapfa ariko kuvuga ko ibintu byunyutse mu 2017 biga maraporo kwego nyere twakoze mu shikiranganje bwacu yerekana ibindi ku bintu byateye bigenda bije imbere biradutangaza cyane. Iyo abantu bibereye hanze bagatanga ayo maraporo twe nabo dufite indi raporo dutanga buri amezi atatu na raporo dufite ku mwaka w'2017 ikiyo irigwa n'inzego zibijejwe kuko imbuto banyinshi hari iby'amatongo ni byinshi umuntu yovuga ariko ibyabaye bibi 2017 ugera 2016 karusho karabonetse cyane kugira maraporo dufite kuko inzego uguhera ku mutumba.
Ariko Pierre Kavembo Nimpa iyo yahungiye mu Bubiligi yemeza ko afite ibyemezo ibyo yanditse.
Aba bantu baguye mu minwe y'abapolisi y'abasoda yabo mwimwe bikuru by'iperereza bari kumenya ibyo nakure bamwe babagirira ngo nabarozi abandi ngo bapfuye amatongo. Ibyo bintu twebwe twandika tudita ibyemezo n'ikimenyamenya nawe wegenda uperereze ni wantoye umuntu n'umwe muri abo twavuze yoba akiriho hanyuma yaponzo ca ndayifuta bo kuko hapfuye bakeya gusumba umwaka w'2016 ngo habaye akarusho n'ukuri niba mwibagara mu Burundi.
Iryo barambona impavuga umushikiranganji nibyo abandi asanga rifite izindi nsiguro.
Basize hamwe ibyo kugira politike kurwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira akazi na muntu. Guharanira akazi na muntu cyane cyane bijyanye n'uburenganzira bwo kubitandukanya na politike n'uri kure bikora neza. Yaba umuzungu, yaba umwirabure, yaba umuyisilamu, yaba umukirisitu igihe agize ingorane ukamufata cyo kimwe. Bazimo tutubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano. Nta kokomandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana kagira umugambi wo kuza gukora turabatumye agenda amahoteli agasaba akazi na muntu.
Mbona impariko ntiyibona mu bavanga ibintu na gato.
Iyo nje gushaka kujya muri politiki nkayondera igiti cyubegwa politike mba nakiyonse kera bageze n'ukumbwira jewe ngo jye kumushinga amateka ndabyanka mukenguza amateka ndabyanka jewe ntambo za politike ndondeya mugabo ntitwogira ngo nojya kure ya politike kuko ugiye kure y'abanyepolitike ntiwobona ngenda agatakazi na muntu gahonyangwa abahonyanga agatakazi na muntu n'abantu baba bari mu ntwaro burya agatakazi na muntu na politike rirajana ariko igihe ariho bagahonya anga twebwe dutegerezwa kubakebura
nivyo abandi nabasanga abantu bakwiye kwirinda guhoroduka.
Umenyesha makuru nta kindi kintu wowe dukora twebwe muri kino gihe leta y'u Burundi nk'ubushikanganje bwacu tubitohoza ku munsi ku munsi amadosiye arakogwa gusa aha rero tuva ngo naka yashize mu majwi kuri za mbuga ngurukana bumenyi kwacaba umunyabyaha jone kabone bareke parke ibitohoze kandi abantu ashize imbere y'intahe.
Icyegeranyo cya Prodage kimenyesha ku burenganzira bwa kiremwa muntu bwaburabujwe rwose mu 2017 kigasigura ko abarundi bategetswe gutanga amafaranga y'umurengera mu guterera inyubako z'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD n'iminsi mikuru yawo hamwe no guterera amatora y'ibihumbi 2020. Icyo cyegeranyo kinavuga kandi ko amabahero y'u Burundi yarengewe inshuro zitatu kuko yarimwo abanyororo 111 n'8 barenga gushika mu mpera z'umwaka mu gihe hafize ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,494. Eroje Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze nshuti z'Ijwi rya Amerika. Hino nayo nkuru dusoreje w'ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha, tukaba tuboneyeho kubashimira mwese kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ku banga bw'ibyuma yari engineer Zoniak Wojtek afatanije na Fatuma Kara Arimasi. Amakuru mwayagejejweho na Eugenia Mukankusi
na Frederic Undikije. Turabashimiye rero kuba mwaduteze amatwi, turabifurije rero umugoroba mwiza mwese.